Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda kandi mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Muradukurikira kandi kuri Facebook kuri address radio yacu no kuri site yacu www.radioyacu.com. Kutugezaho ubutumwa cyangwa ibitekerezo mwakoresha address yacu radioyacu@gmail.com. Hano muri studio ya gatano, Fasil Gabriel hari ku bugenzuzi bwa gahunda, Justin ari ku buhanga bw'ibyuma. Aya makuru ahagarariwe na Edi Rwema, naho njyewe mwumva kuri mikro ndi Jeffrey Mutagoma. Ndabaramukije mwese, mbaha ikaze ku makuru kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.
Kuva mu kwezi kwa mbere k'umwaka w'2019 n'ukwa kabiri kwa gatatu, nta na rimwe dufite munsi y'abantu 40 bishwe, enda muri ayo mazina nibanye ku muntu umwe akihari.
Uwo ni Pierre Claver Mbonimpa, uyobora ishyirahamwe APROD riharanira uburenganzira bwa muntu, aremeza ko mu Burundi hakigaragara ubwicanyi. U Rwanda rwatangiye gukingira indwara ya Ebola, naho mu nkambi ya Nyarugusu icumbikiye impunzi z'Abarundi muri Tanzania, abakobwa bari munsi y'imyaka 17 batwara inda cyangwa bagashyingirwa bataruzuza imyaka y'ubukure. Tubafite n'andi makuru mu kanya gato, ntimujye kure y'amaradiyo yanyu. Amakuru yacu tuyahere mu Rwanda, aho Leta y'u Rwanda yatangiye gahunda yo gukingira indwara ya Ebola kuri bamwe mu bakozi b'urwego rw'ubuzima bikekwa ko bashobora kuba bahura n'abamaze kuyandura. Ibyabaye mu gihe indwara ya Ebola imaze igihe ivugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko Leta y'u Rwanda yo ikavuga ko iyi ndwara itaragera ku butaka bwayo. Asumutakaboye.
Ni igikorwa kibera mu burengerazuba bw'igihugu ku mipaka yegereye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Minisiteri y'ubuzima ibinyujije ku rukuta rwayo rwa Twitter yanditse kuri uru rukingo rukiri mu rwego rw'igeragezwa ruzahabwa abakozi bo mu rwego rw'ubuzima bakorera imirimo inyuranye ku bitaro ndetse n'amavuriro matoya. Uru rukingo kandi ruzahabwa abaganga bakunze guhura n'abarwayi bya hafi, nibo bazatangirirwaho n'iki gikorwa, hakurikireho abandi bakozi kugira no kubakora amasuku ku bitaro. Uru rukingo rwatangijwe mu mujyi wa Rubavu wegeranye bya hafi n'umujyi wa Goma wo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iki gihugu kikaba kimaze iminsi kivugwamo iyi ndwara ya Ebola, ndetse bivugwa ko abasaga 600 bamaze guhitanwa nayo. Minisiteri y'ubuzima ivuga ko ifite inkingo 3000 zatanzwe ku nkunga n'ikigo cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Merck. Leta y'u Rwanda igasobanura ko Ebola itaragera ku butaka bwayo, ariko urugendo ruza hagati y'ibihugu byombi rushobora gutera impungenge. Minisitiri w'ubuzima Dr. Diane Gashumba mu ntangiriro z'uku kwezi yari yabibwiye itangazamakuru.
Icyorezo cya Ebola kiri mu gihugu cy'abaturanyi, igihugu cya Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi akaba ari indwara yandura cyane, akaba ari indwara yica vuba, imaze kwandurwa n'abantu bagera ku 87% muri icyo gihugu. Muri bo 60% bakaba barahitanywe n'iyo ndwara, ariko nanone abagera kuri 370 bakaba baravuwe bagakira. Waterwa urukingo utaruterwa kugira ngo wandure Ebola, nuko ujya gukora mu matembabuzi y'umuntu ufite indwara ya Ebola. Udakoze muri ayo matembabuzi ntabwo uzayandurira mu mwuka, ntabwo uzayandura kuko mwasangiye. Nudakora mu matembabuzi, amahirwe yo kuyandura ni zero.
Ku ikubitiro urukingo biravuga ko ruzahabwa abakozi bo mu rwego rw'ubuzima bakabakaba 8,000 bagomba guhabwa urukingo mu gikorwa giteganije kumara hagati y'amezi 3-5. Dr. Mazarati Jean Baptiste ukuriye ibikorwa by'ubuzima mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ari nawe uzakurikirana iki gikorwa cyo gukingira, asobanura uburyo uru rukingo ruzatangwa.
Uzajya gukingirwa wese tuzamufatira umwanya wo kubanza kumenya amakuru y'ubuzima, kuko hari abemerewe gufata urwo rukingo n'abatabyemerewe nk'abagore batwite, abagore bonsa. Nitumara kumusobanurira tuzamusinyisha ko yemeye neza urwo rukingo. Namara kurufata hari abaganga bateganyijwe kugira ngo bamushyire muri observation 30 minutes. Iyo 30 minutes nirangira tuzareka uwakingiwe atahe bimuhira nk'ibisanzwe. Hanyuma hari abaganga bateganyijwe kumusura 3 ku munsi wa 3, kuwa 14 no kuwa 21. Tuvuga yuko iyo birenze umunsi wa 21 umuntu yarahawe urukingo, aba yaragize ubudahangarwa buhagije n'ingaruka zagumbye kuba zarabaye izizamubaho nyuma y'iyo minsi zitazaba zitewe n'urukingo.
Uretse abakozi bo mu rwego rw'ubuzima biteganijwe ko aribo bazatangirirwaho mu guhabwa uru rukingo, Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko uru rukingo rushobora guhabwa n'abandi Banyarwanda babyifuza mu gihe baba babyemeye. Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko uru rukingo rukiri mu igeragezwa, bityo ruhabwa umuntu wabyemeye amaze no gusobanurirwa imikorere yarwo, icyo rwamurinda n'ingaruka rushobora kumugiraho. Uru rukingo ruje nyuma y'imyitozo myinshi imaze igihe ihabwa abakozi bo kwa muganga mu duce twegereye umupaka wa Congo. Iyi myitozo kandi yanahawe bamwe mu bashinzwe umutekano bereka uko bakwitwara imbere y'umuntu bakekaho indwara ya Ebola, ndetse n'uko bafasha uwo bigaragaye ko yanduye iyi ndwara. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika.
Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Ijwi rya Amerika ribajyane mu Burundi, aho umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu APROD uri muyo leta yahagaritse ariko ukaba ugikomeza gukora, wemeza ko ikibazo cyo kubangamira uburenganzira bwa muntu gikomeza kugaragara muri icyo gihugu. Uwo muryango uvuga ko ubushakashatsi ukomeza gukora bugaragaza ko byibuze abantu 40 bicwa buri kwezi kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka, naho abarenga 400 bakavugwa kuba bafungiye impamvu za politiki. Eloge Wirikaneza yaganiriye n'umukuru wa APROD Pierre Claver Mbonima.
Mu kiganiro cyihariye haje ujya Amerika, mukuru w'ishyirahamwe APROD yemeza kubijyanye n'agataka kazi na muntu mu Burundi ibandanya kunyuka, nubwo ibyegeranyo bitangwa na leta byerekana igihushana cyavyo. Pierre Claver Mbonima asigura ko afite abantu ku rubuga batohoza badahengamye mu duce dutandukanye tw'igihugu, aratanga uturorero tw'amatohoza akora buri kwezi mu bisata jejwe by'agataka kazi na muntu hamwe n'akabanyororo.
Ko kuva mu kwezi kwa mbere k'umwaka w'2019 n'ukwa kabiri kwa gatatu, nta na rimwe dufise munsi y'abantu 40 bishwe ku kwezi. Ni ibintu by'ukuri. Jewe natanze amazina y'abantu 43 bapfuye ku kwezi. Inda muri ayo mazina ni banye ku muntu n'umwe akihari kuko leta nabo nyine afise ayo mazina, irafise ayo maraporo. Ni banye ku muntu n'umwe akiri muzima, jewe ndetse mvuga yuko iyo raporo ari ububeshe. Ine dushimi cyago cyane kandi kwishyamwe APRODAGE ijyara bagati akabanyoro kwa gatatu guheze mu mabohero yose y'Uburundi hariyo abanyoro 12,000 abanyoro bashika 4,000 bose bapfungiwe imvo za politiki kuva Burundi bubaho n'abakoloni bakihari gushika tonge independence. Nta na rimwe amabohero y'Uburundi yari bwajemwe abanyoro bashika 12,000.
Ababayeho nabi n'aborohewe mbona impasa babegwa n'ibibazo bihanze Burundi kwirinda inzira z'ukoresha ingufu mu gutorera umutamatati.
Injyano ya kera yo muri 1993 si cyo kimwe n'uyubu. Abantu barazi ingaruka mbi y'ingwano. Jewe ndazi ingaruka mbi y'ibigwanisho. Nta muntu ukwemera ngo naja n'ibigwanisho mu banyagihugu. Niyo aja mu kurwana naho ijya agiye kurwana, jewe n'ukuri hakajya umunyagihugu n'umwe apfa, no muri nasiyo zindi tuzojayo uwo muntu tuzofata umubabari. Twari dukwiye kuraba ingene abanyagihugu basubira kubana neza, hakaboneka ingene igihugu cyosubira kuja mu iteka n'itekane. Na jewe nababaye nkabuza abantu mugabo inyishu siho kugira ngo rekanje kwihora ngo rekanje gufata ibigwanisho cyangwa ngo n'umwana wanje gufata igwanisho. Ingwano ataramarizana nta nyishu ibije gutora.
Iyo nyishu iyo mpirimbanye ubu igitabo yanditse gisigaye cyigishwa muri amwe mu mashure yo mu gihugu c'Ububirigi isanga atawo kwihebura kutazoboneka.
Ino mubirigi hari amashuri basigaye bakigisha mu kugira abantu bamenye agataka kazi na muntu, bamenye ingene umuntu yitanga. Rero kubona bakigisha mu mashuri, icyo ni kintu naje kintera intege. Ndabona yuko intsinzi yanje ari iyo, sinakoreye ubusa kuko rijya n'iteka kandi kirya gitabo ntikizodimangana.
Kukibato chereke ya matora yomu humbibi na minongibili mbo ni mhamenyesha kwiki hukubuzi kuligi shobo ya kuitunga aniliza kukwe tazobali wa iliambele vizyo vikorgwa munga baka sanga ichoba ya chiza rukoyo korgwa habanje kuibiga niro kukira mga barundi bose na bahunzigi hukuba yitabile gurcho abatangu mngizero akanashimangira hanura kumu kutegura matora seni huovugururgwa ukajangwa banu imande zose ziyumva mo eroje uikaneza ibruseri juja Amerika.
Eroje wirikaneza tugushimire icyo kiganiro giranye na mukuru wa Prodehash Pierre Claver Mbonimpa. Ejo rya Amerika riragerageza gushakisha icyo leta y'u Burundi yavuga kuri ibyo ngibyo. Tubibutse yuko leta y'u Burundi yahagaritse abanyamakuru b'abarundi gutangariza mu Burundi no gutara amakuru ikanakura ku murongo wa FM ijwi rya Amerika. Tugeze muri Tanzania aho bamwe mu bakobwa bari munsi y'imyaka 17 mu nkambi y'impunzi ya Nyarugusu iri mu ntara ya Kigoma mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania bugarijwe n'ikibazo cyo kurongorwa cyangwa guterwa inda bataruzuza imyaka y'ubukure. Bivugwa ko uburere bubi, ubwisanzure burengeje no kutumvikana n'ababyeyi biri mu mpamvu zitera ibyo bibazo. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika muri Tanzania ni James Jovin yagiye mu nkambi ya Nyarugusu kureba uko byifashe.
Abana bararongoka bakiri bata bagatwara inda zikabananira kuvyara kacha bayitwanwa n'izonda.
Ingorane z'abana bari munsi y'imyaka 17 kurongorwa batarakwiza imyaka hamwe n'izindi zitandukanye mu nkambi ya Nyarugusu cyane cyane ziri kubata ya mashure abajya gusenya bagafatirwa mu ishyamba hamwe n'abana bababarezi batitayeho abana babo. Indero mbi, ukwidegemvya no kutumvikana n'abavyeyi navyo ni bimwe mu mpamvu zituma abana bari munsi y'imyaka 17 bajya kurongorwa batarakwiza imyaka. Bamwe mu bana bari munsi y'imyaka 17 bahaye ikiganiro iri ya Amerika bemeza yuko gufatwa ku nguvu no kurongorwa batarakwiza imyaka ari kibazo kibahambariye cyane kubera hari na bamwe mu bavyeyi bemera abana babo ko barongorwa kubera gukunda amafaranga.
Yo ko nabibona mbona yuko kwa abana bama batega inda ataragera ngo sanga umwana nakwiza imyaka akintu ugasanga ariko yategwa inda kandi ataragera cyane naho ugasanga giye gusenya sanga bamufashe kandi yari umwana kiri muto atageza uko utegwina asanga nko kitena baramuteye indwara ya sida ugasanga arafashwe na sida cyangwa naho ugasanga abarononekaye ugasanga aragwaye nk'indwara kanaka.
Ikindi bemeje yuko hari abavyeyi baturubika cyane abana babo bagashaka yuko nabo bajya gusuma kandi bamenye yuko atabuzi bafite bakora. Icyo nacyo ni kibazo gituma bamwe muri abo bana bajya gushaka abagabo kugira baronke amafaranga.
Ingorane dufise abavyeyi baraduturubika cyane umaze kubona nk'ingorane z'umuvyeyi wawe kazimubwira akubwira ivyo birakuraba amaze kukubwira nkuko umuvyeyi muhera ngaho mushwana abantu bakaza kubahanura mugaho umuvyeyi wawe ntavyemere akavuga ati naho wogira gute jewe nituzohuza. Mama nyene harageze giharambira ati wewe naho wogira gute nituzohuza ndagenda mu bitaro ntwaye umwana mutoya wiwacu ngiye mu bitaro naraharahaye ingwi ikwiyaranzarira igitenge ciwe kica kiratakara yambwiye ati Tanzania igitenge cyanje ntituzohumvikana. Mawo munsi yaramfashe mu nzara nkubita amaze kunkubita naravyihanganiye nta na kimwe namusubije ndamubwiye ati mare kanzoje kukurondera igitenge cawe hanyuma ndakugurira ikindi ndakigusubize. Ambwira ati naho wogira ntutampa igitenge cyanje nituzokumvikana.
Umwe mu bavyeyi bahaye ikiganiro cy'i Amerika yavuze yuko kimwe mu bibazo bituma abana benshi barongorwa batarakwiza imyaka nuko mu nkambi hari ndera nke bivanye nuko babayeho hamwe n'umwidegemvyo mwinshi uri mu bana.
Abana bumva turi mu kigwati. Turi mu kigwati mu Burundi bari kugatumba kugatumba ugasanga abo bana nta mwidegemvyo usanga bafise. Mugabo hano urujya n'uruza rw'abana rutuma aha habiki baragiyeyo. Hajya habiki baragiyeyo. Usanga niko guta akaranga je novuga nti muri rusangi mwikambi kweri usanga indero ari nke bivanye nuko ni ko tubayeho utusanga indero atari nziza abana baratwara inda zibitwarire abana barahe bishure bagasanga bagiye kwabigwa hari ababigo bataragera bivanye n'ubuzima bwabo ingene bwifashe.
Yasabye amashyirahamwe yitaho uburezi bw'abana bana mu nkambi guharanira uburenganzira bwabo no kwitaho abo bana gusumba kugira izo ngorane zibahambariye zishobore kugabanuka kibure zihera gose mu nkambi ya Nyarugusu.
Rero ayo mashyira hamwe akuye kwitaho gusumba akitaho abana bacu twosaba nk'ikigo cha IRC nacho mu gihe abana bafise ibibazo bakakwirikirana neza bikwiye atari uko natwe dushobora gutangira poro ugasanga kumbiyo raporo irataya icikiye mu nzira ntishobore gushika kure nk'ubu dufate akarorero hari habana bifuvye abo bana bifuvye iyo dutanze raporo tuti umwana yagize uko hari n'umwana aheruka gutakara yaragiye Burundi n'ukuri bagerageze biteho amaraporo dutanga nabo bayakurereko kugira ngo umwana akwirikiranwe byiza
mu nkambi y'impunzi Nyarugusu iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania. James Jovini, iji ya Amerika.
Shuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Indimi gakondo hirya no hino ku isi zikomeje kugenda zitakaza umwimerere kubera amagambo y'indimi zo hanze akomeza kwinjiramo uko imyaka igenda ihita. Hari n'izimaze gucika burundu mu rwego rwo kugerageza kurengera ururimi rw'Ikirundi. Abahanga mu rurimi rw'Ikirundi barimo kwegeranya inkoranyamagambo izasobanura amagambo y'Ikirundi mu rurimi rw'Ikirundi. Iyo nkoranyamagambo nirangira izabiba ya mbere yanditse muri ubwo buryo. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yaganiriye mu kanya na Professor Ferdinand Mberamihigo ugisha ibyerekeye indimi zo muri Afrika cyane cyane ururimi rw'Ikirundi muri Kaminuza ya Burundi. Bavuganye rero ku by'iyo nkoranyamagambo atangira mubaza uko ururimi rw'Ikirundi rwifashe muri iki gihe.
Icyo twavuga ukuntu ururimi rw'Ikirundi rwifashe mu bisanzwe ugereranije n'indimi zo muri Afrika twavuga yuko tamerewe nabi cyane kuko twamenyesha yuko hariho indimi zimwe zidimangana. Hari indimi zitari nke haba muri Afrika, haba muri Aziya, haba muri Amerika y'Epfo, eka n'iya ruguru. Indimi zirazimangana kubera bishika ugasanga hariho akarere kahora kavugwa mu rurimi kanaka, hanyuma hakazindi indimi zizirusha kumbure zizirusha ingufu kubera abazivuga kubera uruhara zifise. Hari mu gace usanga izo ndimi kavukire zimwe zazimanganye. Ku Kirundi rero siko biri. Mu bisanzwe kenshi ururimi rumaze kwandikwa ruba rumaze gusimba imanga kuko n'izitarandikwa rimwe rimwe zirayisimba. Mu bisanzwe muri Afurika hari indimi nyinshi zitarandikwa mugabo zikiriho zigerageza kwifata kugira ngo zigume ari indimi nzima. Ikindi twavuga rero tuti Kirundi kiracyifashe ni kubera yuko gikoreshwa mu nyigisho. Iyo ni iyindi ngingo bafatira ko kugira ngo barabe ko ururimi ari ruzima cyangwa rugeramiwe. Kubera yuko iyo rukoreshwa mu nyigisho ni kuvuga yuko abakiri bato baragwiga kandi rurakoreshwa mu kandi ni kuvuga yuko ruba rukoreshwa mu bindi bisata bisanzwe bitari ibisata byo kuruvuga gusa. Ni kuvuga yuko rushobora guhererekanwa mu runganwe rumwe rukaruha urundi runganwe. Hanyuma ikindi kuba hariho ibitabo bimwe bimwe bimaze kwandikwa mu Kirundi bashaka ibitabo bizwi mu makungu mpuzamakungu hariho nka Bibiliya. Iyo nayo nyine barayifatirako. Hakaba n'ibitabo bimwe bimwe bimaze guhindurwa mu Kirundi. Ni kuvuga ko umuntu ashobora gusoma Ikirundi, gusoma ibitabo bimwe bimwe mu Kirundi. Icyo nacyo nyine n'akarusho. Hanyuma mugabo twavuga yuko hari ibintu bimwe bimwe bidatezwa gukorwa kugira ngo Ikirundi kibe kirushirize kugira ubuzima kifate neza. Aho ni nk'izerekeye gukoreshwa kungurukana bumenyi kuko murabona ubu uruhara ingurukana bumenyi ifise mu guhanahana ubumenyi no mu guhanahana no mu migenderanire y'abantu kiriko nibyo mugabo ntibishemeye. Hanyuma ikindi ni ukuba hariho nk'amayesi ari mu Kirundi navyo nyine ibyo biyiho ni byiza. mukubikomeza cyane cyane hakaba n'ukuba rero ikirundi cyokoreshwa mu buhinga bwa none ho mu byerekeye kujya tubibona mu zindi ndimi ushobora kujya kungurukana ubumenyi ubwo nyene ukagihindura mu cyongereza ukabona ngico cyangwa ukagihindura mu giswahili indimi zimwe zimwe zo muri Afurika giswahili mu gihausa ugasanga rero ibyo biratuma ururimi ruba ruzima murumva ko twovuga mu ncamake tuti ikirundi ni ururimi ruzima nize mugabo kubera yuko ari ikirundi yuko ari ururimi ruserura karanga k'igihugu byari bikwiye yuko no mu byerekeye ubuzima bwa none ikirundi kibaho kurusha uko kiriho kanahana makuru bwa none
ego ariko umuntu aravye nko mu bakiri bato urasanga ubwo rurimi bataruvuga neza batanaruzi neza cyane bakaruvanga n'izo ndimi zo hanze muri make nikiye mubona cokorwa ku bakiri bato
ego cyane iyo ni ngorane kuba ikirundi kivangwa n'indimi zo hanze ariko nkuko tubisanga ni kubera yuko mu bisanzwe izi ndimi zo muri izi ndimi mvamahanga indimi z'inyaburaya usanga zikoreshwa mu bisata byinshi ugasanga rero umuntu ufashe umunsi kuva mu gitondo gushika ku mugoroba ugasanga ariko ahura n'indimi mvamahanga umwanya munini dufate nko mu ishure ugasanga hafi atari n'ikigo dufate nk'uwiga mu mashure umaze kugira mwaka wa gatanu wo mu ishure kubandanya ugasanga atari icyo kigo cy'ikirundi gusa ahanini ari mu ishure yumviriza igifaransa gusa ibyo rero ntibishobora kureka kugira ingaruka kuko rwa rurimi yamaze amasaha yumviriza rurateba rukamwinjira mu bwenge hanyuma ugaca usanga agiye kuvuga ikirundi arabivanga ishokorwa rero ni igiki nuko byoshika hakaba inyigisho zimwe zimwe zijya zigishwa mu kirundi wasanga ibyo bintu bidabanutse kuko mu bisanzwe nk'ubu ngiye kuvuga ibyerekeye ubuhinga kanaka ibyo mu buhinga byose kubera ndabyiga mu gifaransa cyangwa mu cyongereza nta kundi nshobora kubivuga nk'ubu niko ndavuga ingene izuba rihagaze ugereranije n'uko isi imeze dufata ibintu nk'ibyo ukwezi ingene kuyifashe gutyo gutyo ibyo ndabizi mu gifaransa nicyo bituma ngiye kubivuga naho naba ndiko ndabibwira umurundi atazi igifaransa cansanga byanyoroheye kubivuga muri rwa rurimi navizamwo ariko igifaransa cyangwa icyongereza
nashaka kubabaza hariho ibihugu byinshi bishyiraho ibyo bita akademi navuga ko ari nk'ikigo cyo gukingira indimi ari icyo cyiyumviro cyaba kiriho cyangwa icyo kigo mu Burundi
icyo cyiyumviro hakaka mu Burundi twishimiriza kubera yuko mu bihugu byo muri Afurika Uburundi buri mu bihugu bya mbere byakiyumviriye kuva bucikukira mu Burundi mu amategeko ya mbere yashinzwe n'umwami kuva Burundi bucikukira harimo ugushinga urwego nshingwa kirundi rwari rushinzwe bari barushinze patiri ntawo kajya ariwe kuko mu bizi yari yazanye yari yabaye arinjiza inyigisho z'ikirundi mu mashure akiri mu mashure y'igipatiri kuko icyo gihe amashure menshi ay'abapatiri ayibereye imana hanyuma rero umuntu icyiyumviro na leta iragishimira cyo iragishimangira hanyuma rero niho Burundi bwikukiye umwami yaca mushinga gutwara urwego rw'abashingwa kirundi akademi rundi mugabo rero ubwo rwego ntirwigeze ruronka uburyo bushemiye bwo gukora barakoze ibikorwa bitari bike ibikorwa bimwe by'itohoza ku byerekeye ikirundi n'imico y'ikirundi mugabo kubera uburyo butigeze buboneka bukwiye ni ivyo bifuza gushika ko ntibabishitseko hanyuma twavuga yuko nko mu 67 bisa n'uko rutari rukibaho n'ibiro washaka ku ntwaro ya Repubulika n'ibiro bari bamuhaye baciye babimwaka hanyuma mugabo ejo bundi mu 2014 niho umukuru w'igihugu yasubira kandi gusohora itegeko nimero 188 ryo ku wa 2025 z'ukwezi k'umunani mu 2014 rugena urwego rw'abashingwa kirundi akademi rundi amategeko ariho nivyo mugabo ugogwego nirulaja mungiro nirula akora kubera yuko amategeko aherekeza iryo tegeko ry'umukuru ntarashingwa n'abarugize rero kuko ayo mategeko niyo yari gushinga ingene abarugize batorwa ajaho nico gituma utukirindiriye yuko ugogwego rushigwaho.
Murakoze, tuza ku mirongo ya telefone. Dufise Ndayizeye, uratwumva?
Ndarumva cyane. Jewe ni kwa Daniel Ndayizeye ndaye mu nyinga muri komine Giterane.
Ufise ikibazo cyanke icyumviro?
Ndi kicyumviro cyangwa usanga ko kwije bijyanye n'inyandiko z'ikirundi.
Yego.
Yego. Nunga mu Burundi kirabye kungene yifashe ku rurimi rwacu. Nagaraniza na neza yuko ururimi rwacu rurimo rwagenda rusigaye. Nanizanye n'ukungene ugaruka guhurutura usanga ikirifika ikirundi cyacu ukavuke usanga bafata nk'igifaransa ikirundi igikwayi gusanga byose bene warayizanekene usanga abana b'ubu bakuru barazanye ibirimi usanga iki ni cyo tugakora bayigira mu zine dini batangiye kwiyongera cyane usanga ikirundi cyacu kirimo kubakagatwiye kuko nyine mbona iyo ngingo leta yafashe yo gushyiramo ururimi rw'ikirundi ufasha neza na neza ugaruka ukwiye gukunda imigenzo y'ikirundi usanga ugaruka ibipimo neza na neza by'ikirundi usanga nibyo tubakora babikorana ubusisi ubwiyo bw'ukungene urundi usanga niba kinini usanga byose abikorana umunezero bivaye n'ukungene ibiyumva mu gihugu cyabo usanga igihugu cyabo baracyumvamo neza cyane nko kungene mbona rero byogenda leta yobinyanya neza mu kuzana ibidikisiyoneri kugira gishyushye kugaruka rukuru ubu kwitaho ururimi rw'ikirundi kuko neza neza biragaragara nk'iyo myaka iri imbere nk'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na mirongo itatu ibyo usanga neza na neza cyagikozwe ururimi rw'ikirundi rwateye agaciro nibyo yuko leta yobikora
turabashimira. Murakoze. Tasiye nawe nyine ari ku murongo wa telefone. Tasiye, uratwumva?
Ndabumva cyane.
Irindi zina huri?
Nitwa Mugiraneza Tasiye, ndi hano i Kigali mu Rwanda.
Yego, mufite ikibazo cyangwa icyumviro?
Cyari ikibazo.
Yego.
Mu by'ukuri nurisibye n'ikirundi n'ikinyarwanda umuntu abona ariko biri kugenda kuzima. Kiri kugenda mu myaka iri imbere kizaba cyarazimye ukuntu. Nanone ikibazo nagira ngo mbaze umutumirwa, ese ko tubona haba abanyamakuru n'abayobozi bagenda bavanga n'izindi ndimi, babona abayobozi babiterwa n'iki cy'abanyamakuru? Kwaba ari wenda nabyita kwirata ko bazi izindi ndimi, cyangwa wenda kaba sinzi mbese tubwire impamvu abona bavangavanga indimi kuko kiri biri mu bintu bizatuma zizima.
Murakoze. Reka mu mwishure Ferdinand.
Murakoze. Uhamagaye bwa mbere yavuze ivyerekeye gukomeza ikirundi arashimika ku kuntu ari ibintu bihambaye, ikintu gihambaye cyane kuko murabona ururimi ruri mu karanga k'igihugu. Ariko turetse ibyo byo kuvuga ngo na karanga gusa, ururimi kandi turarukoresha mu nyigisho. Nicyo bituma gukomeza uri kurakomeza ururimi kavukire, uri kurakomeza akanovera k'inyigisho, kuko bituma abantu bategera neza bafite amajambo atomoye bakoresha muri ibi n'ibi. Bituma kandi akaranga k'igihugu kabandanya ari kazima, kuko ururimi ni kuvuga umubyeyi aruhaye umwana miragi aba amuhaye. Nicyo gituma rero yakimenye cyane yuko ururimi ruhabwa agaciro, kandi biraboneka yuko hariho ibintu bimwe bimwe biriko birakora ku bantu bashaka mbere n'abarongozi bakumva yuko ari ngombwa yuko ururimi ruhabwa agaciro, yuko ari ibintu bimwe bimwe byahora bikorwa mu Gifaransa no mu zindi ndimi bikorwa mu Kirundi. Usanga rero hageze kuvuga ikintu kijyanye n'ubuhinga ashajya tuzi.
Nshuti, mukomeje gutega amatwi ibiganiro byacu. Aha niho ibyo kuri saha tubisubikiye. Tubashimiye ko mwaduteze amatwi, tubararikira gutega amatwi amakuru yacu ataha. Justin yari ku buhanga bw'ibyuma, Facile Gabe yari ku bugenzuzi bw'ibiganiro. Aya makuru yahagarariwe na Eddie Rwema, naho njyewe ndi Jeffrey Mutagoma. Uri kuri Micro, twese tubifurije gukomeza kugubwa neza.